Abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko bashegeshwe no kubona inyuma y'amezi hafi atatu agatasi gatanguye bataronswa ifumbire kandi barayirihiye. Abana bo mu ntara ya Makamba mu manuko
igiduhanze cyane cyane ni ikintu cy'umwavu ukizungu urabona nk'ubu turariha turishe mugabo kacuguma guteba kacuguma kuza kugihita ari wayo rero utevye nako kuja duteba kuko nishatwe kuguteza umwavu w'ikirundi wonyene kuko tuteje ntibigenda bihabaye
kutirutse kuri ifumbire ntacu tora ntacu ronka kurima impeshi ndabona hoho n'umwaka ntibizotworohera hoho
umuntu yaratonze nk'iminsi nk'ukwezi ayibura gushika n'uno munsi harimo n'abatayiro
umuruho bidutera kuba twatanze akavansi kacu kugira tunyarukirwe natwe hanyuma ugiye n'ingumu zikabamwo ugaca wiyitwa sindakunakubazwa
mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero abarimyi baho bifuza ko umwavu w'ikizungu wocuruzwa mu idegemvyo atamaranizagiye
Yari iterambere ryo kuronka ifumbire iri hafi tutirira mu mahanga. Nibakurikiza ikirangaminsi cy'indimo, ntiduhomba ifumbire, tubuze ifumbire igariko indimo zipfuye.
Murumva yuko iyo umuntu atarose ifumbire n'umwimbo aba yiteze muke. Wari gutera ibiro bitanu, dusangwe kuratera ibiro bibiri. Cyangwa kiro kimwe n'inusu. Kosaba yuko leta umubyeyi wacu ikaraba ingene yosahiriza kijya kigofoma ikazaniyo hanze kugira ngo isahirize turonke umwavu.
Mu ntara y'ubanza mu burengero naho nyene abarimyi imyidogo ni yose
none twebwe tureka kuronka gute kandi twatanze avance tukongera tukagombora
ko botunganya hamwe umurimyi adashobora kwidoga adashobora gutanga amahera hama ngo agende kurima yizeye ifumbire
imyidogo mushikanganji wa mbere Gervain de la Cobucara yizi vyamuteye gukoranya begwa n'igisata cy'uburimyi mu gisagara cya Gitega ku murwa mukuru wa politike maze yahimitse itanu uhereye kuri uyu wa gatanu ikigofomi gihingura umwavu w'ikizungu kuba catunganirije abarimyi kubwiwe umugambi leta yihaye ko umuntu wose ubwirizwa kuronka ico kurya umufuko ukaronka amafaranga ntushoboka mu gihe abarimyi badatejwe imbere
zabe yuko umuntu wiza omi n'abasanzwe batanga dorumi bose uca bayiduga nikabira kumye ruguru mu ntara kandi nizeye neza yuko ibyo twumvikane nga muri inama ko byose tugiye kubikurikiza kugira by'ukuri tworohereze umwene gihugu kugira ya ntumbero ya nyine cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yuko twese abarundi boronka ico dufungura n'umufuko nawe nyine ukaronka amafaranga nawe uzoronka amafaranga
icegera cy'umunyamabanga mukuru wa FOMI yari yatumiwe mu nama y'igitega avuga ko abarimyi bazotangura kurenganurwa mu ndwi izamu Hemene Jide Manyange asigura ko ikibazo cy'amahera y'agaciro akenerwa mu kurangura ibyankenerwa biva hanze cyakemutse
ndabona yuko guhera mu ndwi iza hari icyo twoshobora gukora Mwoyo chambuga ni mwiyo ndwizari tunga na vyose mwabasanga besh mugabo kuva mu ndwizari turabona yuko ari cyo tamura gukogwa cha kibazo cy'amafaranga mva makungu ariyo madora dukoresha mu kuzana ibikoresho dukoresha mu guhingura cyavuye mu nzira giteba kubera yuko cyavuye mu nzira turiko turagira inguvu
ariko mukuru w'ishyirahamwe Parcelle Masanga leta ikwiye kwicarira ibibazo biri mu gisata cy'uburimyi byose ikanagishyiramo uburyo buhagije nk'uko Perezida Ndayishimiye yabyiyemeje Faustin Ndikumana mukuru wa Parcelle ibyo yabishyikirije ku wa gatatu w'iyindwi mu gihe ariko ashyiraho n'umwihwezo ishyirahamwe ryo ryakoze ku bijyanye n'ibisata byose mu gihugu cyane cyane icy'ubutunzi n'intwari ibereye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hanyuma akerekana uko ibintu bitegerezwa kuba muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu
soye kubivuga irahari senkane kurutse gushira mu ngiro na methodology nayo tubona none uzongera gutati uburimyi buragiye imbere cyo burifumbire bicire bigatabiduka n'ubwo burifumbire bukabura imbuto selectione bukabura ubushakashatsi nta kadirima hasi hari none ubwo burimyi ibiciri kandi no minisi zatanga zogera hinduka baravuze ngo ngo amakoperative bagiye mu burimyi bagiye mu burimyi bagiye mu burimyi bagiye mu burimyi n'amakoperative hafi yashyitse ko yoyo yongere igiki ni izo rero
bamwe mu bahinga bazi ibijyanye no guhingura umwavu bemeza ko ishyirahamwe FOMI rifite ubushobozi bwo guhingura ifumbire idakoreshwa mu Burundi honyine ahubwo ishobora no gushorwa mu mahanga hamwe yoramuka rironse ibyangombwa byose amakuru y'u Amerika rifise ariko atamutegetse arayemeza avuga ko hoba hari abagwiza tunga bashora umwavu wa FOMI mu gihugu kibanyi cya Congo ahugurwa amafaranga menshi kandi ukagurwa mu madolari ikibazo cy'ibidandazwa biva mu Burundi bikajira gucuruzwa mu bihugu bibanyi. Perezida Evariste Ndayishimiye yagarutseko cyane cyane ibifungurwa n'ubutare ku itariki ya 31 ukwezi kwa 12, ariko aha ikiganiro amenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu. Yasavye ajejwe intwaro ubutungane n'umutekano kugihagurukira, avuga ko ariyo ntandaro nyamukuru y'iduzwa ry'ibiciro mu gihugu ciwe. Buri mwaka haheze igihe kitari gito abarimyi mu Burundi baronka ifumbire, ariko babanje gusemerera urimi rukandara. Ni kibazo abategetsi bagerageza gutorera umuti, ariko kugera ubu cyama cibonekeza. Eroje uri ka neza, Ijwi rya Amerika.